Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye emwiriwe cyangwa maramutse biravanaho mudukurikira muherereye ino rya sango rya makuru mu kirundi twabateguriye hano nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira. Ikibazo cy'ibanza mu ruhukiro ku bitaro bikuru byo mu Rumonge kiraraje ishinga baburira babo kuri ibyo bitaro kuko baca babajana mu zindi ntara basaba barongoye intara y'ubuvuzi gutorera umuti icyo kibazo. Baratabaza umushikiranganji wa mbere hamwe n'umukuru w'igihugu abusaba andi n'imiryango igera kuri 50 iheruka kwirukanwa mu matongo yahora irimamwo mu kiyaya cya Mukazi ni muri komine Giharo ni mu ntara ya Rutana. Bavuga ko bituye ubushikiranganji bw'ibidukikije n'ubworozi araciye amezi atatu ariko nta nyishu baronse. Ikibazo cy'ubuzima buzimbye kibonekeza mu gihugu ifatiye ahanini ku ifaranga ry'u Burundi riguma rifite agaciro n'ikena ry'ibitoro hamwe n'iduga ry'ibiciro ry'ibyankenerwa. Ibyo byashikirijwe kuri uno wa kabiri n'abagize inama nkuru y'abepiskope mu nama bagiranye n'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega aho bamusabye gutorera umuti ibyo bibazo n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Kajo Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya 14 myandagaro umwaka ni 2024. Nasiye kubaramutsa nongera ndabaha nikaze haribonekeza ubukene bw'ibibanza mu rukiro rw'ibitaro bikuru bya Rumonge. Bamwe mu babura babo bakaba bafise umwitwarariko kuko babatwara mu zindi ntara bagasaba ko icyo kibazo cyotorerwa umuti mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge. Bakaba bemeza ko icyo kibazo kizwi bakizera ko kizogabanuka mu gihe ibitaro bye gukira Anglican aho muri cyo gisagara bizokubaka uruhukiro. Ni nko tubaza Janvier abarubwira
kuko amakuru ava mu bitaro za Rumonge abimenyesha ngo harenze iminsi yibonekeza ubukene bw'umwuka mu buruhukiro bw'ibyo bitaro. Igice gisigaye gikora ngo kirimwo ibibanza bitarenga bitandatu nkuko ayo makuru nyene abandanya abivuga. Ababurira ababo muri ibyo bitaro ntiboroherwa, bamwe biba ngombwa ko babajana mu buruhukiro bw'ibitaro by'intara ya Bururi, abandi nabo bakabajana mu bitaro bya Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Bamwe muri bo barorekara kuko bishika bakabayererana umwanya muremure. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bagasaba ko ubuyobozi bw'ibyo bitaro bwotorera umuti icyo kibazo. Ibitaro bikuru bya Rumonge bikaba byubatswe mu mwaka w'1940 igisagara kitaraguka abakibamo ngo babe benshi. Uko abakibamo baba benshi niko n'ababura ababo bagiye bariyongera. Mu karere k'ubuvuzi mu ntara ya Rumonge baremeza ayo makuru bakizeza ko hazoboneka ibindi bibanza vuba mu gihe ibitaro byegukira ishengero Anglikani mu Rumonge bizoba byatanguye gukora kuko byategekanije igisata cy'uburuhukiro muri ibyo bitaro.
Urakoze Janvier abarubwira. Dutandukira igisata kijanye n'uburimyi aho imiryango irenga 50 iheruka kwirukanwa aho yahora irimira mu kiyaya cya Mukaje muri komine Giharo mu ntara ya Rutana. Itabaza umushikiranganji wa mbere hamwe n'umukuru w'igihugu ngo isubizwaho yahora irimira ibivuga inyuma y'amezi atatu arangiye bituye umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kugira ngo babatunganirize ariko akabatanyisha ubigeze baronswa. Inkuru tuyibaza Jean Marie Ndabashinze.
Nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Kibimba muri komine Giharo mu ntara ya Rutana, imiryango irenga 50 irukiye mu makoperative abiri iherutse kwirukanwa mu matongo yahora irimiramwo mu kiyaya cha Mukaje naho bita muri centre Semancier. ama koperative yirukanwe ni ngwino urore yakorera ahantu hafise uburinganire bwa hektari zibiri hamwe na kora tugwiza umwimbu yarimira ahangana na hektari zitandatu kuva mwaka w'2017 abanyagihugu bavuga ko bahatwe aho bahora barimira n'urongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rutana Pierre Claver Bagorikunda aca aha abantu kora ugiti cyabo ayatse amakoperative ari nayo yariko akurikiza intumbero ya leta yo gukorera hamwe bamwe mu bagize amakoperative bavuga ko atakindi bahowe mu kwakwa ayo matongo atari uko bashize habona amahektare 9 y'ico kiyaya cha mukaje yari yigaruriwe n'uwarongoye urimi n'ubworozi mu ntara ya Rutana inyegeje inyuma y'umunyagihugu azwi ku izina rya Leondas Bahati aho ngo bakaba bari bandikiye ikete uwo mu Pierre Claver Bagorikunda arongoye BPAE bashaka kuyagaruza ariko basanga uwo munyagihugu Leondas Bahati cari ikiraro cyo kwanduriza amafaranga yo kugurisha no gukotesha ayo matongo asanzwe ari hishwa n'ibiro by'ibidukikije uburimye hamwe n'ubworozi mu ntara ya Rutana aho bakavuga ko bari bamwandikiye ikete igenekerezo rya 12 Kigarama umwaka wa 2023 Pierre Claver Bagorikunda mu kubereka ko bakosheje mu kumuvugira ibintu ngo yaciye asubiramwo itangwa ry'ingene harimwa mu ico kiyaya curuzi mukaje kuva mu kwezi kwa Rusama ayo makoperative abiri yaciye yakwa aho yahora arimira hose yahabwa abantu ku giti cyabo harimwo umwe bakorana na mu kwigarurira ayo matongo aho bari bamaze imyaka 5 bakotesha aho kwinjiza amafaranga mu gacha BPAE akinjira mu mifuko yabo bagabo babiri abandi bahawe ni mutaneri wa Giharo Lidini Ninahazwe Sylvain Nzikoruriho arongoye CNDD-FDD mu ntara ya Burunga ariko akaba aba ngaho muri komine Giharo n'abandi iyo miryango irenga 50 ivuga ko itunze abantu amajana n'amajana bakavuga ko bari batunzwe n'ibyo barimira muri ico kiyaya haraheze imyaka n'imyaka bavuga ko batabona ingene bagiye gutunga imiryango yabo basaba umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca hamwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata icyo kibazo mu minwe uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko twamukenye
Inzamba
mugisata kijanye no butunzi na mankuru y'abasenyeri ba Ekleziya Katolika baratewe umutima uhagaze n'ikibazo cy'ubuzima buzimbye muri kino gihe mu gihugu mu nama abasenyeri bagiranye n'umukuru w'igihugu kuri wa kabiri mu ntara ya Gitega barashimye utwigoro tumwe tumwe tw'umukuru w'igihugu mu guteza imbere Burundi ariko baramweretse amakenga bafise mu ngorane zijanye na cane cane n'ifaranga ry'u Burundi dahengeshanya guta agaciro ubukene bw'igitoro ubwabaye ndanse hamwe rero n'ibiciro ry'ibintu byankenerwa biguma bidunga ku munsi ku munsi basaba umukuru w'igihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bibazo bive mu nzira tutega amatwi musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye inama nkuru y'abasenyeri ba Ekleziya Gatolika mu Burundi
twabanje gushima utwigoro agira ishaka afise byo kubeza imbere Burundi mukubuha kazoza kuko cyo bigihugu cifashe igihugu giteye imbere mu myaka iri imbere ni vyiza ko abantu bagira intumbero irashe kugira ngo bashobore kubona iyo baja bashobore gushira hamwe ingufu bagira ico bashitseko turavuga kandi ko naho hariho byinshi biriko birakogwa haguma hariho amakenga dushobora kubona kumengo igihugu nigitera imbere nkuko twari tuvyizeye kuko murabona nka ifaranga rigenda rita gaciro ubuzima buguma buzimba eka nibindi bijanye n'igitoro cy'amagikena kandi aricyo gituma abantu bashobora gutembera mbere n'ibintu bigashobora guhanahanwa vyoroshe hama rero tukabaza gituma nicokogwa kugira ngo ivyo bibazo bironke inyishu igihugu cacu gishobore gushishikara gitera imbere.
Umugambwe MSD na uriya mirizi ngingo y'umukuru w'igihugu yamagarira abakozi bose n'abakoresha guhagarika akazi mu kiringo cinzwe yose kugira abakorera isuku aho basanzwe barangurira imirimo. Epitas Shimirimana avugira umugambwe MSD avuga ko iyo ngingo ataco yozimarira abanyagihugu bagashimira ahubwo abakozi n'abakoresha batayubahirije ngo kuko isuku si ry'umunsi umwe canke indwi. Kurikira Epitas Shimirimana.
Ubwa mbere turashimiye abakozi n'abakoresha twabonye ko batubahirije iyo ngingo kuko batahuye ko ari ngingo atakiza gufasha igihugu n'abanyagihugu. Ehe namwe ni murabe iyo abategetsi n'abakozi bose ba leta abakozi b'amashyirahamwe atandukanye yo mu gihugu bita bakamo ka Evariste Ndayishimiye bagahagarika akazi indwi yose bakaja mu byo gukubura gukoropa no gutora umucafu hirya no hino aho bakorera guhera mu gatondo gushika ku mugoroba. Mu by'ukuri uyu munsi igihugu mwibaza ko kiba kigeze hehe, mwibaza ko iryo suku riba rimaze kuboneka uyu munsi? Inyishu ni oya, kuko kugira isuku ni gikorwa cyo guhoza ko si gikorwa cyo gukora rimwe gusa canke indwi imwe gusa ngo urahejeje nkuko biri mu vyiyumviro vy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Epitase Nshimirimana avuga ko muri kino gihe abarundi bakeneye umukuru w'igihugu atorera umuti ibibazo bihambaye bihanze isinzi ry'abarundi. N'ubu nyene kurikira umuvugizi w'umugambwe MSD
gaha rero ico twashaka kuvuga abarundi ntibakeneye umukuru w'igihugu agwiza kajagari mu gihugu mu gufata ingingo bene izo ataco zimaze na gatoyi. Abarundi bakeneye umukuru w'igihugu afata ingingo zihambaye zishobora gutuma ibibazo umurengera bihanze abanyagihugu bitorerwa inyishu. Abanyagihugu bakeneye umukuru w'igihugu ashobora gufata ingingo zihagarika ingorane barimwo zo kubura ibintu byankenerwa mu gihugu aho kwihutira gufata ingingo zo gukubura. Twebwe mu mugambo w'MST byari kutunezera iyo afata ingingo nyabu nayo kuzana igitoro kimaze kuba umuzi wibuye mu gihugu. Byari kutunezera iyo afata ingingo ituma abarundi batariko bararonka isukari uyu munsi bashobora kuronka isukari. Byari kutunezera iyo afata ingingo zitandukanye zotuma abanyagihugu bashonje badashobora kuronka icyo bafungura uno munsi bashobora kuronka icyo bafungura. Byari kutunezera iyo afata ingingo zituma abanyagihugu bapfunzwe hirya no hino ku karenganyo bapfungurwa bakava mu karenganyo. Byari kutunezera iyo afata ingingo zibuza umushikiranganji w'intwaro yo hagati gutoteza imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Byari kutunezera iyo afata ingingo yo kurekera ubwigenge ibimenyeshamakuru n'amaradiyo hamwe n'abamenyeshamakuru birirwa baratotezwa ku munsi ku munsi kandi bazira gukora akazi kabo. Byari kutunezere iyo afata izindi ngingo zikomakomeye abarundi bamaze imyaka ine bamurindiriye ko ariko batarigera babona kwazifashe canke afite n'intumbero yo kuzifata.
Epitase Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD. Isekeza ryo gusukura igisagara cha Bujumbura iragoye gushira mu ngiro mu gihe umugwa mukuru w'utunzi wangwamwe ubukene bw'amazi meza bimenyeshwa n'ishirahamwe ASCO amagara meza kuri bose. Teofile Ndayisenga Rirongo yabona yuko hakwiye gushigwaho ingingo mperekeza kugira zishigikira umugambi w'umukuru w'igihugu kuri ico kibazo. Iryo shirahamwe ritera kamo ishirahamwe rijidezo n'abategetsi b'igihugu kwegereza amazi abanyagihugu mu bice byose bigize igisagara. Kurikira Teofile Ndayisenga.
isuku isukura n'amazi n'ibintu bitavana ni karahara mu Rwanda ntibacura isuku rihari ni kuba n'amazi abahari atamazi ahari nta suku rihari isukura ya micavi yandagaye hehe ntikunda naho ikubura naho giri kutegeka gukaraba n'amazi nyewe none amazi atahari umva bishoboka gute egome ingingo ni nziza y'umukuru w'igihugu mugabo hategeka ko ingingo mperekeza kugira ngo isuku rikwire tumba kuba dute n'amazi yo mwe aso twabuga tuti abanyagisagara bumbe yuko egome nta ningufu nyinshi bafite zo kugira baronka amazi neza mugabo leta irafite ingufu zo kuronderera amazi biri no mu gitegerezo hari gicaca cha rejide kigomba kumva yuko gitegerezwa kurondera uburyo bukwiye bwo guha amazi abanyagisagara kigomba kumva yuko amaviro menshi agomba kohise amazi ububare bwinshi bugomba kohise amazi ibyo tuma tubivuga hatari amazi nta n'isuku rishoboka ko nyakubaha umukuru w'igihugu abihagurukiye n'abandi bose bumve yuko mu byibajije gomba guhagurukira iryo suku rejidezo ubushikiranganji ndetse na leta yose muri rusange isi iryo tegeko ry'uko igomba kuduha amazi
Tofira Ndayisenga akaba yabivugiye kuri radio Bonesha FM imbere yo gusozera no makuru impunzi zihamagarirwa gufatana mu nda zirinde kugiriranira nabi ako kamo gategwa n'urunani rw'abarundi baharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi Sebedash Vikari ikaba ibivuze nyuma yaho hari abakenyezi batatu baba mu ikambi y'Inyarugusu muri Tanzania baheruka gukubitwa barashaya n'ugwaruka rw'imanira kure ruba muri iyo kambi nyene bakaba bahowe ko ngo bari basohotse hanze y'ikambi kurikira Jean Bosco Vyizigiro umuvugizi wa Sebedash Vikari.
Sebedash Vikari babajwe cyane n'ibiriko biraba mu ikambi ya Nyarugusu muri rusange ariko by'umwihariko ibyaraye bishikiye abakenyezi batatu b'abarundi kazi bakubiswe hafi yo gupfa twibaza ko bamwashobora kuba bari mu bitaro bitegetswe na chief of deputy wo muri Nyarugusu mirima ikibabaje cyane akabikoresha urwaruka rw'imbonera kure rwahinduwe impunzi ruhindurwa na bamwe mu bashinzwe umutekano w'impunzi kugira ngo bikunde bahohotere bene wabo cyangwa babakorera mabi atandukanye ari muri rwarukurikirane rwo kubatahana ku nguvu CBDH Vikari yashaka gutera kamu impunzi z'abarundi n'abarundi kazi mu bihugu zirimo byose gufatana mu nda aricyo cobaranga kuruta kwicana kuko iminsi yashize yagiye itwereka ko abahoze bica bene wabo budakeka biri bahinduke bakadusaba ngo tubatabarize nubwo bamwe na bamwe tutabishoboye ariko byaratubabaje turashaka gusaba rero hase ikora igikorwa cyayo cyo gucungera umutekano impunzi muri icyo gihugu no gukora ibyo bijyanye amashyirahamwe ibihugu bifise uruhare mu kubaho kw'impunzi mu buryo buboneka n'ubutaboneka tubisabye kuva mu gacere kubera ibimenyetso bihagije barabifise yuko ihohoterwa ry'impunzi muri Tanzania mu makambi amwe nka Nyarugusu byarenze ivomo twongeye gusaba Tanzania mu Burundi kugira ngo iyo ngendo yo gutuma impunzi z'abarundi zitaha ku nguvu n'izidatashe ku nguvu zikicirwa aho ziri ihagarare kuko amategeko mpuzamakungu yerekana ko impunzi irekuriwe gutembera kumbure ahitare kuriwe mu gihe cyitwa impunzi ni igihugu iba yaravuyemo ku mvo z'umutekano ariko ntibujijwe gusohoka inkambi ntibujijwe gutembera hanahariya
Jean Bosco Vyizigiro umuvugizi w'ishyirahamwe riharanira agateka k'impunzi mu makambi CBDH Vikar. Ino nga haduche dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwari muduteze iyo minshi mire kandi bagenzaje bafashije kuyegeranya kuri mikoro mwari kumwe na Edi Claude Ninahazwe ndabifurize kubanirwa mu byanyu no mu banyu na utakwihajyo inzamba agateka kawe.